ahani kukiraro churuzi nyabagere mulizone kamenge mwuraru kukwiki sagara chabujumbura haba hungu imisore nabagawa wakibasha mungatondo hukuru yu wambele waliko wazibuli chokiraro chaichuzu ya mwibitibi nini vini ni vizakwe zwe nurugoruzi viva umisozi hanami ya bujumbura iluhande urugoruzi ishure lihari jari mkidengeri ututukwa na tutu hungu tuwasanze tujumara niwe tutaribu shobore kujamu masomero
mwumfana abi kubera mashire ya chono nekai kwa ula tuiganeza kubera uyo muferege wonga utwara amazi buke buke nundi bari badushiriye nga wahuru utwara amazi ucura iyo nyabagera kiruzura amazi injira mu mashure ayandi injira mu biro ayandi yonona ibitabo byacu byo twara twigirako none ubu numva nshavuye cyane kubera no munsi nisinize
numva meze nabi kubera mashuri yacu yatwagwe
iyo nyabagera kira munsi yose imaze kuba inshuro gatatu isesa amazi mu aya mashuri
nta mwaka uhera nize imvura itaguye ngo itwonone
hirya yaho muri karitsiye ya Carama naho amazi atari make yayuzuyemo ivyondo hamwe n'amazi abahaba bemeza ko baterwa n'amazi aburi nzira kubera umufurege wagenewe kuyatwara udatunganijwe neza
haraguye imvura nyinshi irabomora mu mafondasiyo arinjira mu nzu no mu rugo hose murabona ko turiko turayora n'amafoso butike yose arunzura amatoilette arababusha twaryamye inero de mate musaha hindu z'ijoro twasohoye ibintu turanikira hanyuma tusha turasasira abana muri sana
amazi yaduteye si imvura yaguye hamucarama n'imvura yaguye hariya ruguru mu misozi amazi acazana na akuzi bita gasenyi gaca karata umurongo aho kahora gaca amazi yarinjiye mu nzu arononi ibintu hariho ibyumba bitatu aho amamatera cyane cyane n'amakaye y'abana hamwe n'impoto z'abana byose twasanze byagiye mu mazi
twe tubona ava hariya ruguru mu gatunguru
abanyagihugu bamwe bamwe bo mu raruka bwa Bujumbura bemeza ko iyi imvura ikuvye baca batangura kuziyanga
utangura kuganya urabona ko twashizeho ibifuko byo kuzibira mu gaburumba byararenzwe amazi agaca hejuru yandi agaca mu mafondasiyo ya protein ivyama bitugendera kumbweje hoho ibyabaye ibindi bindi
ah mucarama turamerewe nabi cyane kuko iyi minsi yo simvura ikuvye izananye ku musozi aha byitwa ko tuzadutwagwa ubunyene kandi si ibintu bitanguye buvuba biramaze imyaka ine mugabo ntitwabona igikoreka baguma batwizeza gusa ko biri mu mugambi bigira bikogwa
naha kabikatamenyerwa bamwe mu babahakunda guterwa n'imyuzo rira basana bama bayiteze
si ibintu byo kuvuga aha abavyeyi bafisiye basura kurungika abana bamaze kubatwara handi abafisa amamatera nayo ari hasi arayazovye nta kundi bagira abantu bararabahagaze murabona ko bariko barayada nuburiza kurenga bariko baradaha urabona ko umuyagirizo uje kubutugira dutwago mu kanya gatoro nta nyinshi tugira urabona ko turabanyagihugu batoyi tugifise ingorane y'uruzi ruca hagati muri karti
abatewe n'amazi basaba leta kwihutira gutorera umuti kibazo cyabo
Yesko sabare takwegira ikikoze hari yanye igacu umufurege amazi akagenda muri hari agatanga inzira kugira dushobore natwe guhema uko urabona ko umwanya n'umwanya amazi ashobora kutugwako amakrotire yoyo ni saha ni saha tukabona tuguye ko
twasaba inzego zose yuko bodufasha bakavugana n'abateguye gukorera barabara bakabinyarutsa abategetsi nka bose barabibonye barabonye ko ari ngorane mugabo uko umwaka uhera baravuga ko bagiye kubikora mugabo turabona yuko bariko bakwega amaguru mugabo turizeye yuko izi ngorane ziriko zirashika zoba iza nyuma kuri uyu mwaka
musitanteri wa komine ntango arabahumuriza kuri uyu wa mbere yari yaroye kuraba uduce twababaye kurusha ahandi Edipor Hakizimana
Musanze kandi cyo kibazo cy'imini ya leta na butipe bariko barondera ko bashobora koze kugira ngo bubake ni frege minini minini itwara amazi bibi amazi ntari ndeje ndanje kubona amazi kandi je bizokorwa vuba n'ubundi na Bank Mondiale iri kwira tufasha muri cyo mucyo bikorwa bimwe mu bikorwa biko birakorwa kinyango mu bikira kogwa nyabagire bikira kogwa n'ahandi ku cara mana gasenyi bariko bikorwa bya amazi bitanze
Musitanteri Hakizimana navuga ko umuntu umwe yoba yarahitanywe n'imvura yo kuri uyu w'Imana
ari umuntu taho yaratwaye umwana ku ipikipiki hanyuma aragwa hasi amazi yari menshi muri ico gihe musanze ntiyandi yavyitayeho cyane hanyuma umwana aratwagwa mushikubuye ntibaramenya hari
ibiharuro vy'imfata kibanza bitangwa n'igipolisi kijejwe gutabara bivuga ko amazi arenga 50 ariyo yononekaye kubera imyuzurira y'imvura mu buraruko bwa Bujumbura hari haheze indwi zibiri abantu 9 bari bahitanywe n'iyo myuzurira amazu yaba 108 arabomoka mu ntara zitandukanye icyo gihe ubushikiranganje bwo gushikirana bwari bwavuze ko abantu barenga 1000 ariyo bakeneye imfashanyo Eloge Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika